Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo kuri uyu munsi wa gatanu itariki zibiri z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2016. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Byaba byiza bavuzwa ko ndo bose aho bari bakibumbira hamwe bakajya ku murongo, noneho buri wese agakora icyazi akemera indwara zikuvura, bakirinda kubeshya kuko ubu ngubu hinjiyemo ibintu by'ubwesikoro.
Uwo ni umuvuzi gakondo avuga ku kamaro k'itegeko ribagenga mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mukanye. Yamara, reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino, amakuru twateguriwe kandi tugera dushikizwe na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi.
Waramutse Fideli, waramutse n'inshuti z'Ijwi ry'Amerika. Amakuru abandanya avugwa ni muri Gabo, umushikiranganji w'intwaro yo hagati w'ico gihugu yatangaje ko abantu barenga igihumbi bahagaritswe kuvura hagarara rwadutse kumurwa mukuru Libreville ku munsi wa gatatu. Ivyo ni nyuma yuko abategetsi batangaje ko Perezida Ali Bongo yatsindiye kubandanya kuyobora igihugu mu kindi kiringo. Abategetsi ba leta bamesha ko umuntu umwe yishwe, abandi 19 barakomereka. Jean Pingi, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta, yatangaje imbere yaho ko abantu babiri bishwe. Pingi ariyamiriza ibyavuye mu matora byatangajwe ku mugaragaro byerekana ko yatsinzwe na Perezida Bongo n'amajwi agera ku 5,000. Amenyesha ko bafise ibyemezo ko amatora yibwe. Afise imigambi yo gushikiriza ibyo byemezo sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri ico gihugu. Naho hano i Washington, leta z'umwe za Amerika isaba ko impande zose zoja hamwe bagakinga ubwicanyi, igasaba abajejwe umutekano kubahiriza ibyo abanyegabo barikuriwe n'amategeko. Nayo ambasade ya Amerika i Libreville ejo ku munsi wa kane yasabye abanyamerika bari muri Gabo kwirinda kujya mu bibanza biberamwo intureka bakaguma ahantu hatekanye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu nawe Ban Ki-moon yasabye abanyegabo kuguma batekanye. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Leta z'Ubumwe za Amerika butangaza ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu basigaye mu mihana itatu gusa mu gisagara cya Sirte mu gihugu cya Libya. Ivyo bitangajwe mu gihe Amerika yiyongeye iminsi 30 kugira ibandanye ibitero by'indege muri icyo gisagara cyarigaruriwe n'uwo muhari. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Captain Jeff Davis amenyesha ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu basigaye muri ico gisagara cya Sirte badashika amajanabiri. Amerika yatanguye kugaba ibitero by'indege kuri abo barwanyi muri Libya itariki imwe z'ukwezi k'8 ibisabwe na leta yavuye mu masezerano muri ico gihugu cya Libya. Imirwi itatu y'amashengero muri Zambia yagiye hamwe itera kama barongoye imigambwe ya politike muri ico gihugu kubumbatira amahoro no kuguma bafatanye mu nda. Ni mu gihe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuri wa gatanu ariho igira icishikirije ku birego byashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta bayituye bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 11 z'ukwezi k'8 guheze yabayemwo ubusuma. Shengero Evangelical Fellowship, inama y'amashengero muri Zambia hamwe n'inama y'abepiskope ba Ekleziya Katolika basaba abanyepolitike gucungira abanywanyi babo ntibaje mu bikorwa byo gutana mu mitwe igihe iyo sentare itangariza urubanza yaciye. Umurwi w'igihugu utunganya amatora watangaje ko Perezida Edgar Lungu ariwe yatsinze ayo matora ku majwi 50.35%, mu gihe uwo bahigana Hakainde Hichilema yatahukanye amajwi 47.67%. Icyo gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi baranse kwemera ibyo biharuro bavuga ko ayo matora yabayemwo ubusuma. Leta Zunze Amerika yatangaje ko yongereje ibindi bihano kuvyo yari yafatiye igihugu cy'u Burusiya bivanye n'uko u Burusiya bubandanya bushigikira abarwanya leta ya Ukraine nkuko bishikirizwa na Departement y'ubutunzi hano muri Amerika. Ibyo bihano bifatiwe abantu 37 bashasha hamwe n'amashirahamwe akorera mu ntara ya Crimea hamwe na Ukraine kuba barafashije abari barafatiwe ibihano vya mbere. Ibyo bihano byongerejwe mu gihe n'umuryango umwe bwa Buraya nawo nyene waheruka kongereza ibindi bihano kuri ico gihugu c'u Burusiya. Pakistan ivuga ko yongeye gufungura urubibe rwayo na Afghanistan urubibe rugendwa n'abantu cyane. Ibi ni nyuma yuko ubuyobozi bw'i Kabul busavye imbabazi zo kuba ibendera rya Pakistan ryaraturiwe n'Abanyafghanistan bari mu myiyerekano. Urubibe rwa Chaman ruri mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu rwari bumaze indwi zibiri bugawe inyuma yuko imyerekano yiyamiriza Pakistan ku ruhande rwo ku mupaka wa Afghanistan havutse gutana mu mitwe mu bari mu myerekano bateye aho abantu binjirira ku mupaka bagaturirira ibendera ry'igihugu. Ifungwa ry'uwo mupaka ryahagaritse ingenzi ibihumbi hamwe n'amakamyo agira urudandazwa. Ibyo byatumye haba uruhombo rukomeye mu badandaza hagati ya Afghanistan na Pakistan.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho leta y'u Rwanda yateye igikumu ku masezerano n'umugwizatunga azokubaka ikibuga mpuzamakungu c'indege ca Bugesera. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagire Ubusa.
Aya masezerano yo kubaka ikibuga mpuzamahanga c'indege ca Bugesera yashyizweho imikono mu ijoro ryo kuri uyu wa kane hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda na kampani yo muri Portugal yitwa Moto Engel. Muri aya masezerano u Rwanda ruhagarariwe na kampani Aviation Travel and Logistics Limited ATL mumpine. Namasezerano agaragaza ko iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera kigiye kubakwa mu byavuba ku matariki ataragaragazwa, kikazatwara ku ikubitiro miliyoni 418 z'amadolari y'Abanyamerika. Intego bihaye nuko kizarangira kubakwa mu mpera z'ukwezi kwa 12/2018. Muri aya masezerano ubutegetsi bw'u Rwanda bwari buhagarariwe na Ambasaderi Claver Gatete, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda, na mugenzi we Bwana James Musoni, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo mu Rwanda, ndetse na Bwana Francis Gataru kuri ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Bose bashimye iki gikorwa, barakibona nk'inyungu mu nzego zitandukanye ku gihugu kandi kizafasha rubanda haba mu bucuruzi, mu bukerarugendo no mu zindi nzego. Uku niko Bwana James Musoni, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo, yabwiye Ijwi ry'Amerika.
Icyo bivuze ni uko u Rwanda mu by'ukuri rwungutse irindi shoramari riremereye miliyoni 418 shoramari nini, ariko ngiye kunguka ikibuga cy'indege gihuje n'igihe u Rwanda rugezemo rw'iterambere. Birumvikana muri iki gihe cyo kubaka aya mafaranga azaha abanyarwanda benshi akazi, ariko noneho n'iterambere rigiye kuza, kuko u Rwanda muzi ko ngubu rumaze kuba hub ihuriro abantu baza gukora inama, ba mukerarugendo, ingendo nyinshi z'abajya hirya no hino muri Afurika no hanze babanza kunyura hano. Biravuga ko u Rwanda byongeye amahirwe y'iterambere y'u Rwanda, byongeye amahirwe y'iterambere rya Rwanda. Ya indege y'u Rwanda nayo izakomeza kwagura ibikorwa byayo, ariko noneho n'abanyarwanda muri rusange bigaragaza ko abo bashoramari bafite icyizere u Rwanda.
Bwana Manuel Mota uhagarariye kampani y'ubwubatsi Mota Engo Africa avuga ko imaze imyaka 70 yatangiriye muri Angola, nawe yishimiye iki gikorwa kandi yizeza ubufatanye butajegajega. Uyu mugabane ni wo soko yacu, intego yacu ni ukuguma hano imyaka myinshi, byibura imyaka 40, ariko byinshi bizaza nyuma, kandi dutegereje umusaruro w'uyu mushinga ndetse ari nawo umusaruro w'u Rwanda. Kuri aya masezerano hiyongeraho ko nibamara kubaka iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera bazagikoresha mu gihe cy'imyaka 25 ishobora kuzongerwaho imyaka 15. Ni ikibuga Mota avuga ko kizatwara ku ikubitiro miliyoni 418 z'amadorari y'Abanyamerika kikazaba gifite ubushobozi bwo kwakira abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 170 ku mwaka, mu gihe bateganya kuzacyongerera ubushobozi bateganya kuzongera gushoramo imari ya miliyoni 400 z'amadorari y'Abanyamerika. Mutavuga ko bibaye muri icyo gihe kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera cyakakira miliyoni imwe n'ibihumbi 500 z'abagenzi ku mwaka. Mu magambo baragaragaza ko mu mpera za 2018 iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera kizaba cyuzuye, ariko haracyariho gushidikanya kuko imishinga imwe n'imwe yakunze gutangira bikarangira idindiye. Nk'inyubako Kigali Convention Center ubutegetsi bwari bwarihaye ko yagombye kuba yuzuye mu myaka itatu, ariko byayifashe imyaka irindwi. Muri uyu mushinga wo gutangira kubaka iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera, Rwanda ruvuga ko rufiteho imigabane ya 25%, abashoramari 75%. Iki ni ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera cyari cyaritezwe imyaka n'imyaniko, kandi bavuga ko kigiye gutangira kubakwa mu bihe bya vuba mu gihe hakiriho abaturage batarishyurwa hanini kubera ibibazo bitandukanye. Batewe ishavu n'intambwe abagenzi babo bahoze baturanye.
Nuko itwa shavuye ku buryo urebye abandi bagiye ukuntu bameze, urabona ugasanga amaze kugira ku iterambere. Icyo gihe bagendaga isambu ya miliyoni 2 yabaga ari isambu nziza itunganye, ariko yagwa miliyoni 2 ngo iri murenye. Ikibazo cyaguraga amafaranga 150,000 bagenda, ariko udafite 500,000 ntabwo agura akabanza.
Nge ndabona hari akantu gakwiye kwiyongera nko ku bantu bayabuze, naho niba umwe yaragiye akayabona mbere nge nkabona nyuma, mwatubariza niba hari akantu bakongera ku bantu bayabuze bakagize igihe batazi nge bazayabonera.
Ubutegetsi bwizeza ko byose bigomba kuzaba byavuye mu nzira. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio y'u Amerika i Washington DC. Mu Rwanda kandi abavuzi gakondo bavuga ko kuba badafise itegeko ribagenga bituma hari benshi biyitirira umwuga wabo bakabesha ko bavura kandi bishakira kuramuka. Ibi bishobora gutuma bamwe batanga imiti itavura ahubwo ishobora gutera ubundi burwayi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Abavuzi gakondo bo mu Rwanda bemeza ko umwuga wabo ugenda uhabwa agaciro ko imyaka igenda ndetse n'inzego za leta zigenda zibamenya, ariko bakabangamirwa nuko kugeza ubu nta tegeko ribagenga rirajyaho. Ibi ngo bibagiraho ingaruka.
Byaba byiza bavuze gakondo bose aho bari bakibumbira hamwe bakajya ku murongo, noneho buri wese agakora icyazi akemera indwara zikuvura, bakirinda kubeshya kuko ubu ngubu hinjiyemo ibintu by'ubwesikoro butandukanye.
Uko tuzitandukanya nabo rero tuteganya ko itegeko nirimara kujyaho twebwe ubwacu tuzagenzura buri muvuze gakondo. Mwumvise ko ikintu cyiza tugiye gukora, tugiye gutora abagenga b'imiti gakondo muri buri karere.
Imbogamizi zikizitiye ubuvuzi gakondo, abavuzi gakondo hano mu Rwanda, nuko ubu ngubu utarafata umurongo ngenderwaho kugira ngo noneho umuvuzi gakondo aba ari umuntu ufite itegeko rimuhana cyangwa se rishobora kumurengera, bityo noneho ubuvuzi gakondo ukavamo akajagari.
Abavuzi gakondo bavuga ko kuba hari abatabasha kwishyira hamwe ngo bamenyekane bizana ingorane zo kutizerwa nabo bavura, bigatuma rimwe na rimwe abaturage babatera icyizere, ndetse ngo hari nubwo batangira kubahimba amazina kandi atabahesha icyubahiro.
Naho tunyuze hose bavuga ati gudure mu mpfuma aratambutse, tugasanga dufite impungenge zikomeye cyane. Noneho nanone kimwe nk'uko usanga hari n'abatuvangira mu buvuzi bwacu, kubona mpagarariye akarere ka Musanze, ninjye uhagarariye akarere ka Musanze, natangiye kuvura muri 1974 d'umwana. Muri icyo gihe rero natangiye kuvura, ariko usanga hariho n'abiyitira ubuvuzi, ugasanga ubuvuzi barimo barabusebya, ugasanga n'ikibazo.
Ikibazo cyo kutishyira hamwe ko bavuze gakondo bo mu Rwanda ndetse n'abandi bavura ariko bifashishije izindi mbaraga nk'abaragura, abavuga ko bareba umuntu gusa bakamenya ikibazo afite. Ibi biri mu bizitira ikigo cy'igihugu cy'ubuziranenge ntikibashe gupima imiti yabo. Bwana Mutabazi Joseph ukora muri iki kigo ashinzwe by'umwihariko ubuvuzi bwa gakondo.
Urabonaye ko turacyafite urugamba rwo kugira ngo tubakangurire kugira ngo bihuze hamwe bose, kugira ngo noneho nayo mahugurwa basaba ahoraho kugira ngo abone abasange bari mwibumbire hamwe, bakumenya ese uyu muti ngiye gutanga agomba gusobanukirwa niye kantite ngomba gutanga ungana mu nyine ni kini, ese uza ushobora kuzasaza ryari. Nacyo ibyo byose rero biba bikubiye muri ya mabwiriza y'ubuzanenge, kuko nanone twasanze ko umuti mwinshi nanone ushobora kukugiraho ingaruka, nanone umuti muke ushobora kukugiraho ingaruka.
Abahanga bemeza ko imiti gakondo ivura cyane, ariko bikigoranye kumenya urugero wayifatamo mu gihe cyose nta laboratwari irajyaho mu Rwanda yabasha gupima iyo miti. Profesore Nzabaheraheza, umuhanga mu by'ubumenyi bw'ibimera akaba n'umwarimu muri za kaminuza zinyuranye zo mu Rwanda, yabibwijwe rya Amerika.
Ibyatsi gakondo biravura, ibyatsi bigira intungamubiri bikageramo n'ibindi bintu bishobora kuwangiza. Icyatsi kirimo imiti, Imana yashyizemo imiti gakondo. icyo dukora rero n'icyo turwanira ngo tuzashireho laboratwari kaze tubakorere ubuvugizi abantu bajye bayipima imiti ya standard bamenye na dose
ko byo bintu bitarakorwa uyu munsi umuntu agenda akagukije kandi cyari tirecane cy'umuti
ntabwo
mubona ko ari ikibazo
n'icyo kibazo kiremere n'icyo turi ku kiduhangarikishije ushobora kwibesha ukabona uri ikintu harimo akantu kenshi.
Ministeri y'ubuzima ivuga ko mu gihe cyavuba hazaba hagiye witegeko rigenga abavuzi gakondo, iri tegeko rishobora kuzakemura ibibazo byajyaga bigaragara muri uyu mwuga. Madamu Mahoro Florence ushinzwe imiti gakondo muri Ministeri y'ubuzima nibyagarukaho.
Turi gutegura amategeko n'amabwiriza bigenga umuvuga w'abavuzi gakondo mu Rwanda. Itegeko rizagena umuvuzi gakondo ugomba gukora umwuga w'ubuvuzi gakondo wariwe, rinashyireho amabwiriza y'uburyo agomba gukora uwo mwuga. Ibyo ngibyo n'ibyo bizadufasha kugena n'iryari umuntu ashobora kwitabira izo serivisi z'ubuvuzi gakondo.
Ubwo bizizaga umunsi w'abavuzi gakondo nyafurika wizizwa tariki ya 31 z'ukwezi kwa 8, abavuzi gakondo bo mu Rwanda bari bahuriye kuri stade ya Kigali, aho abavuzi batangiye kwerekana ko abagira ku 2,400 ni bamaze kwishyira hamwe n'abo bandi barenga 12,000 kugeza ubu bagikorera mu kajagari. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ejo i Kigali harabaye ihayanishwa ry'ibikoresho byo gukama no gutegura neza amata. Muri iryo hayanishwa harimwo abavuye mu bihugu by'i Buraya bazanye ivyuma vyabo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Nkuko ubibona hano kano kantu gashobora kubika intanga iminota iri hejuru y'itanu, intanga ziri hanze zitarangirika.
Mu cyumba cy'ayanishwa harimwo imashini zikoreshwa mu gukama inka, imiti y'ibitungwa, ibifungurwa vy'inka nk'imyunyu y'inka n'ibindi. Abakora ibintu bikomoka ku mata, fromage, yaourt n'ibindi nabo bari bahageze. Blaise Iraguha twamusanze muri ico cyumba ariko arayanisha imashini yise Teremusi zibika intanga zitegwa inka kugira zironke inyana.
Ubu ni uburyo bushyashya bwo gutera intanga ubu ngubu bugezweho. Hari uburyo bwakoreshwaga busanzwe bukoreshwa, uburyo bwari busanzwe bukoreshwa mu kubika intanga kugira ngo zibashe kuba zigumana ubuziranenge bwazo. Ubundi intanga bazibika kuri dogere muri mo 196, ni intanga zigomba kuba zibitse. So uburyo bwakoreshwaga kubera ko bafungura ino termose bagomba ko ubushyuhe bujyamo ugiye gukuramo intanga bushyuhe bukaba bwajyamo, intanga zikaba zakangirika vuba. Ku buryo bushyashya iyo ukuyemo iyo ugiye gukuramo intanga mo hano, niko intanga ziba zirimo hano, iyo ugiye kuzivanamo aho kugira ngo ubushyuhe bwiyongeremo, ahubwo kano ino termose ibico kuzana ubukonje kugira ngo bwa bukonje intanga ziba zibitsemo butabasha kwiyongera ubuziranenge njyewe intanga bukabasha kwangirika, intanga zikaba zapfa.
Mu Rwanda aborozi n'abadandaza amata bavuga ko kutagira ibikoresho ari imwe mu ntambamye nyamukuru bafise, bati akana karusho ko habonetse ibikoresho muri rihayanishwa. Mukanyiro Nsanganyes n'umworozi anavuga ko bari basanze bafise ingorane zo kubona intanga kugira haboneke inyana.
Ibyuma bya bikonjesha amata byaduteraga ibibazo byabaga byapfuye, none hano hari muri kagurisha tumaze kubona abantu babifite, bafite za pièce de rechange, bafite za kura. Twebwe tugiye kubigura kubera ko twafashe adresse ubu twashubijwe muri make. Ikibazo turagifite buriya iyo wororera mu kiraro warabigize umwuga, twebwe ushaka ko inka yatangiye kubyara iguha inyana buri mwaka. Iyo rero intanga zitangiye kubura kawimarana imyaka ibiri ubwo urimo guhomba, uhomba amata ugahomba n'inyana.
Karenzi Jean de Dieu we n'umworozi akongera akaba n'umudandaza w'amata avuga ko ibibazo basanzwe bafise ari byinshi, na cyane cyane izuba rituma ubworozi butagenda neza, asaba ko hoshigwaho inganda nyinshi.
Hakenewe inganda mu gihugu zajyaho zikadufasha nk'uko mu nama bakomeje kubivugaho abantu bigarukaho kenshi ayo mata akabasha kubona aho anyuzwa nubwo tuyapima ku makusanyirizo tukayakura ku makusanyirizo yapimwe yakonjeshejwe yujuje ubuziranenge ariko aracyari kibazo cy'amata kugira ngo abashe kubona inzira nziza nuko haboneka inganda nyinshi mu gihugu nk'uko Inyange zikora abitwa Milton na wakora bityo bihakabaho za milk zone nyinshi amata yanyuzwamo kugira ngo abashe gucuruzwa neza
umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi umufasoni Geraldine Mukeshimana avuga ko irihanishwa rije nk'inyishu kuko rizobunganira mu byo bari basanzwe bafise kandi ibi bikoresho nivyo bakeneye mu Rwanda
birafashagira ngo hariya mugiye muri bariya barimo bamurika hari ibikoresho byinshi twagiye ducaho bakatubwira bati kinga iki kigasha ku kubika amata kugeza ku mezi 9 izo nizo technology dukeneye kugira ngo tubashe gufungura ayo masoko mpuzamahanga amara igihe kinini
umworozi w'inka mu Rwanda ashobora kuronka amaritiro 200 ku nka zibiri gusa z'inzungu kandi akoresheje ibikoresho bitakigezweho mu gihe yo bakoresha ubuhinga bugezweho nk'uburiko burayanishwa muri rimurikagurishwa umworozi ashobora gutera imbere gusumvya n'urudandaza rw'amata rugatera imbere ku rugero rushimishije i Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC tuze mu Burundi aho uyoboye umugambwe Frodebu kuri iragi jandada ya muntara ya Kirundo ari mu minwe ya parke ikukira sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo kuva mu gitondo cejo ku munsi wa kane Fosnay kubgayo yahagaritswe n'uyoboye igipolisi mu ntara ya Kirundo kumutahe umushikiriza manza wa parke ikukira sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze
Foster kubgayo arongoye umugambwe Frode Bunyakuri iragi jandadaye mu ntara ya Kirundo yahagaritswe mu gitondo cyo kuri wa kane ahagarikwa umukenyezi wiwe niho yarari ni kumuhana iwe
hari saa 3 zo mu gatondo hanyuma wamufashe nawe yari commissaire provincial twara ngaha mu Kirundo twari ki police cyo yafatiwe kugeza ubu nturakemenya kuko twashitse kuri parke twagiye kumuraba ariko ntibatwarose utubwire inkuru y'icamufashe kuko kugeza ubu ntarumviritse ngo tumenye ukuri
Uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo yabwiye ijwi rya Amerika ko yahagaritse iyo ndongozi y'umugambwe Frode Bunyakuri iragi jandadaye ku rwego rw'intara kumutahe w'umushikiriza manza wa parake ikukira sentare y'igihugu ya Kirundo umukenyezi w'uyo yafashwe avuga ko gushika ubu batarashobora gutomokerwa neza nico yagirizwa mu gihe atarumvirizwa
ariko rero turavye kumutaye wa cumurondera twabonye ko handitse ko atente harasihete interiere de l'etat kugeza ubu rero turacyarindiriye kugira yumviritswe tumenyerere ukuri twibaza yuko tugerageje kuyindura mu Kirundi ko yoba yagirizwa kubungabanya umutekano hagati mu gihugu kuko ndavyumva nta kintu yari yicura kuko ubwiwe wenyine nta makosa yari yiyagiritse ngaha muri iyi ntara ya Kirundo kugeza ubu nk'ubu tutaramenya ukuri ntidushobora kushiraho guhakisa ku byo yafatiwe turarindiriye kugira parike igira icyo ibivuga ko
twirirwanye kuri uwo wa kane umuhango wo kubonana n'umushikiriza manza arongoye parike ya Kirundo Gerard Niyokindi kubera yashitse mu Kirundo amasaha yitereye avuye mu rugendo rw'akazi mu ntara ya Ngozi yatwemereye kuzotwakira kuri uwo wa gatanu kugira agire ico atubwiye kwihagarikwa giyo ndongozi y'umugambwe Frode Bunyakuri iragi jandadaye ubundi yahagaritswe ni Niyorogaba George aramutswa umugambwe Frode Bunyakuri iragi jandadaye muri commune ya Busoni ko vyiwe ntiturashobora kumenya ico akurikiranwa ko kiretse ko twamubonye imodokari y'igipolisi imushikanye ku gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi mu Kirundo hari imbere gatoya yuko twakura umushikiriza manza mukuru arongoye parike ya Kirundo iyo abafoste ku bwayo arongoye Frode Bunyakuri iragi jandadaye mu ntara ya Kirundo canke George Niyorugaba aburamutswa muri commune Busoni bazwi nk'indongozi zikiyoboka muganga Yohani Minani nk'indongozi y'umugambwe Frode Bunyakuri iragi jandadaye ku rwego rw'igihugu inyuma yaho hari abagize ikoraniro bagatangaza icese ko muganga Yohani Minani akuwe kuba umurongozi w'umugambwe Frode Bunyakuri iragi jandadaye ku rwego rw'igihugu mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Umugwi iterabwoba Boko Haram urabangamiye cyane abanyagihugu bo muri Nigeria. Uwo mugwi umaze kwica abantu bashika ku 200,000, abarenga miliyoni 2 nabo barataize aho barahunga. Abashika ku miliyoni 7 bakaba bugarijwe n'inzara hamwe n'ibazo bitandukanye. Umugwi Boko Haram uramaze gukoresha abakenyezi hamwe n'abigeme barenga kwijyana mu kugira ibitero. Mu ijambo yashikirije mu gihugu cya Nigeria, umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yavuze ko atamuntu numwe ahari ho hose akwiye kuba mu magogwa nkayo, ariko ko ivyo bibazo bitazokwikuraho. Muri amezi 6 aheze, igisirikare cya Nigeria carashoboye gutabara abanyagihugu 200,000 bari baragizwe imbohe n'umugwi Boko Haram. Abagwanyi amajana n'amajana nabo b'uwo mugwi barishikana imbere y'igisirikare cya Nigeria. Umushikiranganji wa Amerika John Kerry avuga ko gutsinda umugwi Boko Haram ku rugamba ari intango y'ibibwirizwa gukogwa. Kerry avuga ko kugira iterabwoba rituzwe ibikorwa by'igisirikare bitegerezwa guherekezwa no gukomeza intwaro ibereye gukurikirana ivyigwa umutekano hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu. Umushikiranganji Kerry avuga ko kugwanya iturire bitegerezwa kuba intumbero ya mbere. Kerry avuga kandi ko atakintu kibabaza kubanyagihugu nko kubona ari bo babangamirwa n'uburyo ibintu biba bitunganijwe mu gihugu. Ati igikorwa nyamukuru cya leta ni ugutunganiriza abanyagihugu bayo mu byo bakeneye hamwe no kwitaho amabanga yayo. Intwaro kandi ngo zibwirizwa guha akaryo abantu bose zidakumiriye mu guha abakenyezi n'abakobwa amahirwe yo kujya ku ishure no kubaronsa akazi. Eka igihugu cyose ngo kibwirizwa gushyira imbere ukwihanganirana hamwe n'ukumvikana mu bene gihugu. Gutuza amabi y'iterabwoba ngo bisaba ko abantu batoroka umugwi Boko Haram cyangwa bakawuvamwo, na cyane cyane aba bawugiyemwo bitabavuye ko baheza bagafatwa neza igihe bagarutse mu mihana aho bahora baba. Bisaba kandi kwakira abo bantu, na cyane cyane abakenyezi n'abakobwa babagarutse mu zabo atakuwahohotera cyangwa kuwakumira no guseruka ku bantu amamiliyoni n'amamiliyoni yabo bose bataye izabo mu gihugu hagati no mu karere mu kuwashikiriza imfashanyo bakeneye. Umushikiranganji wa Leta ya Amerika John Kerry avuga ko ubwo ari bwo buryo bwo gutegura kazoza keza no gukomeza amahoro n'iterambere abanyanigeria banyotewe.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho. Reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru byabigize amakuru yadushikirije. Aloyce,
mu gihugu cya Gabo, umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri ico gihugu yatangaje ko abantu barenga 1,000 bahagaritswe kuva uruhagarara rwadutse ku murwa mukuru Libreville. Nayo hano Washington, Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ko impande zose muri ico gihugu cya Gabo zoja hamwe bagakinga ubwicanyi, igasaba abajejwe umutekano kubahiriza ivyo abanyagihugu barekurirwa n'amategeko. Muri Libya naho ubushikiranganji bwo kwivuna basi bwa Leta Zunze za Amerika butangaza ko abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu basigaye mu mihana 3 gusa mu gisagara cya Sirte. Ibyo bitangajwe mu gihe Amerika iyongeye iminsi 30 kugira ibandanye igaba ibitero by'indege muri ico gisagara cari garuriwe n'uwo muhari wa Leta ya Kiisilamu. Nayo muri Zambia, imigwi 3 y'amashengero muri ico gihugu yagiye hamwe itera kama barongoye imigambwe ya politike kubumbatira amahoro no kuguma bafatanye munda. Ni mu gihe sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu kuri wa gatanu ari higira icishikirije kubirego byashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta, aho bayituye bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 11 z'ukwezi k'umunani guheze yabayemwo ubusuma. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yongereje ibindi bihano kuvyo yari yafatiye igihugu cy'u Burusiya, bivanye n'uko u Burusiya bubandanya bushigikira abarwanya leta ya Ukraine. Muri Pakistani naho Pakistani ivuga ko yongeye gufungura urubibe rwayo na Afghanistani, urubibe rusanzwe rugendwa cyane. Ibi ni nyuma y'uko ubuyobozi bw'i Kabul busavye imbabazi zo kuba ibendera rya Pakistani ryaraturiwe n'abanyafghanistani bari mu myiyerekano.
Njoti mwakurikiranye ibiganiro byacu n'amakuru yo kuri isaha ahaniho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika. Kanya rero ibiganiro byacu birabandanya.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.